Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije nshuti n'abakunzi mudukurikirana ikaze mu kiganiro yagakiremeshejwe na Jewe Maria Carole nini nahazwa. Ikiganiro cyacu tugihere mu gatogota mu karere ka Warungu ahubwo mu rw'amasase gumvikanye mu gaturuturukuno wa mbere igenekezo rya 2022 gitugutu mu gatogota mu kea cya Rusizi. Zari ingabo z'igihugu zatana mu mitwe n'abagwanyi b'Abarundi baba FNL. Abagwanyi batandatu buno muhari barafashwe mpiri. Impunzi z'Abarundi zo muri ako gace zirafise ubwoba ko zishobora kugwa mu mporero zigafatwa zigafungwa zagezwa gukorana n'abo bagwanyi. Hassan Shabani yadutegura inkuru ndende.
Inyuma y'imigwano hagati y'igisuda cya Kongo n'abarwanyi b'aba FNL, imigwano yabereye mu gatogota ijoro ry'itariki 21 n'itariki 22, abagwanyi batandatu nibo bafashwe, umwe nawe arapfa. Abo bose ko ari batandatu baciye bajyanwa ibuvira mu gasho. Abarundi n'impunzi z'Abarundi ziba mu gihe cya Rusizi zisaba ubutegetsi bwa Kongo kutabitirira n'abo bagwanyi mu gihe isakwa no kwikeka Abarundi batuye mu gihe cya Rusizi zatanguye. Abo twashoboye kuvugana ariko banse kuvugira kuri mikoro zacu ku mvo z'umutekano wabo bavuga ko ubwo bwa ni bwinshi baravye amabi bagenzi babo bakoze ibiye bakorewe mu kubikeka gusa bituma imiryango ihekugwa.
Mikambi impunzi ya Rusenda ishyirahamwe rijejwe inyubako ARD ryaratangoje igikorwa kuva mu ndwi iheze cyo gutohoza no kwandika inzu zose zikeneye amahema mashasha. Icyo gikorwa kikaba kizokorerwa mu ikambi yose ya Rusenda cyatanguriye muri site ya Katunguru ya kabiri kuko iyo site itarigera ironswa amahema kuva ibayeho. Umugunyobozi w'ikambi ya Rusenda uvuga ko amazu arenga amajana indwi ari akeneye amahema mashasha.
Kuzimana Crema nkaba ndi chef de site Agatunguru ya kabiri. Ikibazo cyo kuroswa amahema impunzi cyo cyatangujwe n'ishyirahamwe IRD abifatikanije na IDS mutsa inzu zabomotse ngo twosaba yuko bogikora ata impunzi nimwe basimbye barenganije amahema asanzwe ari kuri ayo mazu nka meshi aramaze ikiringo nk'imyaka ibiri imyaka itatu tukabura hadushobora kugirana gushyira imiryango.
Ibaraka mu kiringo c'indumwe gusa insenga 11 z'uburovyi nizo zibwe mu mazi y'ikiyagatanganyika mu karira ka Ubware n'abantu bitwaje ibigwanisho bicira umuriro. Ibyo bikaba byateye iduga ry'amafi n'indagara muri ako gace kuko abarobyi benshi muri ako gace bataye umwuga wabo. Dawidi Amani yadutegura inkuru mu mwanya w'ijwi rya Pacifique Munezero.
Abo batewe n'abarobyi bo mu karere ka Robilo, Mwayenga, Rubomo na Dine hagati y'igenekerezo rya 14 gushika rya 20 gitugutu 2018. Mu gisagara cya Mikerenge abagabo bitwaje ibigwanisho batamenyekanye bararashe amasasu bariba ibintu byinshi byo mu nzu harimo n'amahera. Kubwo umukuru w'urunani rw'abarovyi bakoresha isenga mu kiyaga Tanganyika Yohani Paulo Bisangwa atera kamo leta ya Kongo ko yoshira ikirindiro c'abasirikare muri ako karere mu kurinda umutekano wa bene gihugu. Ubwo busuma bwatumye haba iduzwa ry'ibiciro ry'amafi hamwe n'igitigiri kinini c'abarovyi cahevye uwo mwuga abandi bakaba barimutse aho bagiye karemi ahasanzwe hari umutekano mu kiyaga cha Tanganyika. Mu karere ka Tanganyika abarovyi benshi b'Abarundi bafise ingorane nyinshi mu kiyaga ziturutse kuri ubwo busuma. Rubiro, Mwayenga, Rubomo, Mikerenge na Dine n'uburere buri muri Ubwari bukukira umutumba Mutambara muri province ya Fizi. Ubwo burere kandi bukaba buri ku rubibe buhana n'igihugu kibanye cy'u Burundi mu buseruko.
Inzoka nini iyo mu bwoko bw'isato Peter Royale mu Kinyamazuru yafatiwe mu nzu y'umunyagihugu Baraka muri kuno kwezi kwa gitugutu aho yari imaze imyaka hafi itandatu inyegejwe yashikanwe kuri uno wa kabiri mu gisagara cha Goma. Iyo sato ipima uburebure bw'imetero 8 yari yerekejwe n'abanyacubahiro benshi bakora mu bushikiranganje bw'ibidukikije mu ntara ya Kivu Bumanuko hamwe n'abakozi b'ikigo cya leta kijejwe gukingira ibidukikije n'amashamba ICCN. Ikiganiro hagati uno munsi ntakirangiriye yakoze Sergio Bisimwa ayobowe na Yakobo Kahore akibateguriye Maria Caroline ninahajwe na kibashikirije mbipfurije amahoro n'amahonda naho ubutaha.